mwakomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi bacu ndabashuhuje mwiriwe neza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi igihano cya Germain Rukuki cyavuye ku gifungo cy'imyaka 32 kigera ku mwaka umwe rukumbi. Umwunganira mu mategeko avuga ko agomba guhita afungurwa. Maître Ildefonse Chongera wunganira Germain Rukuki mu mategeko arishimira ko urukiko rw'ubujurire rwagabanyije cyane igihano umukiriya we yari yarakatiwe. Mu Rwanda naho mu butabera Nsabimana Calixte Sankara arasaba urukiko kumucira inkoni zamba. Ahandi mu mahanga Cote d'Ivoire yakatiye Guillaume Soro wayibereye ministri w'intebe igifungo cya burundu. Naho SADC igiye kohereza ingabo muri Mozambique. Mwakoze guhitamo ijwi rya Amerika ikaza muri aya makuru tugiye kurambura mu kanya gato cyane. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isitu ya here muri Ethiopia. Indege y'intambara y'ingabo za leta yarashe mu mujyi wa Togogon muri Tigreya ihitana abaturage barenga 20. Byane ninarazwe arabahiye inkuru.
Ababibonye bavuze ko iyo ndege yari kuriye igisasu cha bombe mu isoko riri muri ico gisagara masaha 7 z'umutaga ku masaha ya Ethiopia ejo kuwa kabiri. Iturokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ritangaza ko abakora mu gisata cy'amagara y'abantu bavuze ko abasirikare ba Ethiopia bazibiye za Rusehabaniha ambulance mu Gifaransa bazibuza gushika habereye ico gitero. Reuters ibandanya ivuga ko umuvugizi w'ingabo za Ethiopia Colonel Genet Adan yirinze guhakana canke kwemeza ivyo vyagirije, ariko avuga ko ibitero vy'indege naho biri muri bumwe mu buryo bukoreshwa na gisirikare ataba civile vyigera bigana. Imidugararo yadutse mu kwezi kwa 11 mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia imaze guhitana ibihumbi vy'abantu yangaza abagera ku miliyoni 2.
Ibihugu bigize umuryango w'ubukungu n'iterambere mu karere ka Afrika y'Amajyepfo SADC bigiye kohereza abasirikari muri Mozambique kuyifasha kurwanya inyeshyamba zishamikiye ku mutwe wa leta ya Kiislam. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu manuko byemeje uno munsi kwa gatatu ingingo yo kurunga inteko muri Mozambique gufasha kurwanya umugumuko utera wiyongera w'abagwanya b'abayisilamu bakorana na leta ya Kiisilamu. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters rivuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa wa SADC ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika mu bumanuko yabitangaje inyuma y'inama abakuru b'ibihugu byo muri ako karere bahuriyemo ku mugwa mukuru wa Mozambique Maputo. Iryo shyirahamwe rigizwe n'ibihugu 16 rimaze igihe ryihweza kugene ryotorera inyishu intambara iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique. Iyo ntambara yatanguye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2017 imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zose, mu gihe abantu barenga 180,000 bavuye mu zabo. Yatumiye imigambi yerekeye gucukura muri ako karere umwuka utanga inguvu bita gaz naturel mu rurimi rw'Igifaransa ihagarara. Nguko itorokanizo Reuters ribivuga, nta byinshi itangazo ryashikirijwe inyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe SADC ryamenyesheje ku gitigiri cy'inteko zizorungikwa muri Mozambique igihe zizorungikirwa ko cyangwa uruhara zizogira.
Muri Cote d'Ivoire, Guillaume Soro wahoze ari ministri w'intebe yakatiwe gufungwa burundu aregwa gushaka gukora kudeta. Tugarure Diane Ninahazwe kuri iyi nkuru.
Guillaume Soro w'imyaka 49 yagirizwa kuba yarabangamiye umutekano w'igihugu ciwe no kuba yarahatswe gutembagaza ubutegetsi bwa Alassane Ouattara mu 2019. Urubanza rw'uyu yigeze kubatwara umurwi warwanya ubutegetsi bwa Cote d'Ivoire ruciwe mu gihe ari mu buhungiro i Buraya. Abandi mu bo basangiye dosiye barimo Suleiman Kamagate yahoze ari umukozi mu biro vyiwe, Madame Afusiata Bamba Lamine yahoze ari umushikiranganji wo guhanahana amakuru ku ntwaro yiwe, na Ture Musa yarajeje gutanga amakuru mu biro vyiwe baciriwe umunyororo w'imyaka 20. mwakweze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Guillaume Soro ahatuributsa ko yakatiwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri naho nyine akaba yari ari mu buhungiro. Ico gihe yagirizwa ko yanyuruje amatungo ya leta no kuba yarahatswe kwiyegurira imwe mu mazu ya leta kugira ngo ayigire iyiwe. Acirwa uwo munyororo w'imyaka mirongo ibiri ivyo vyahaye vyamirira kure avuga ko ari mikino ya politike. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika rikesha no makuru yose ntirigeze rivuga ko Guillaume Soro hari ico aratangaza ku gihano gishasha yasabiwe.
Diane nini nahazwe urakoze, reka tugarure nanone Fidele Niyongabo nawe atubwire uko muri Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz wahoze ari umukuru w'igihugu yafunzwe by'agateganyo muri Anketi ku byaha bya ruswa akekwaho.
Iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu bamwunganira uno munsi. Ni mu gihe ariko haba itohoza ku vyagirizo vya ruswa igihe ari ku butegetsi arahakana ivyaha yagirizwa. Abdelaziz yavuye ku butegetsi mu mwaka w'2019 nyuma yuko arangije ibiringo bibiri yagirijwe ivyaha vya ruswa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, apfungirwa imuhiriwe mu kwezi kwa gatanu. Hari nyuma itohoza inama nshingamateka yakoze ku vyaha vya ruswa yagirizwa ko yakoze kuri leta yiwe. Yatawe mu mvuto ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri kubera yanse kwitaba umucamanza mu ndwi iheze. Umwe mu bamwunganira avuga ko yahagaritse kuja kuraba umucamanza nk'uko bisabwa kubera igihe cyose yagerageje kubikora yakurikiranywe n'igipolisi n'abasivile ku mabarabara bageramiye ubuzima bwiwe. Abdelaziz afise imyaka 64 muri iki gihe yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2008 yarakoranye n'ibihugu by'ibihangange byo mu burengero bw'isi mu rugamba rwo kurwanya abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka Sahel. Yasubiriwe na perezida ari muri iki gihe Mohamed Ould Ghazouani.
Fidele Niyongabo urakoze. Diane ninahazwe adusoreze aya makuru yo hirya no hino ku isi. Kuri iyi nkuru ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken uri mu murwa mukuru w'Ubudage Berlin mu biganiro ku bibazo bya Libya.
Ivyo biganiro biza gushimikira hanini ku matora azoba mu kwezi kwa 12 uno mwaka muri Libya, ishigwaho ry'ibwirizwa nshingiro hamwe na leta itahukanwa ry'abasirikare mva makungu n'umuturama ku ntambara z'urutavana ko muri ico gihugu. Inyuma y'inama umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Antony Blinken yagiranye na mugenzi we w'Ubudagi Heiko Maas yavuze ko aka kajyo ko gufasha Libya kuva mu bibazo irimwo amakungu atigeze akaronka muri kahise. Antony Blinken yabwiye amenyesha makuru i Berlin ku mugwa mukuru w'Ubudagi ko ari vyamaze kumvikanwa ko na cane cane ku kibazo co gutahukana abasirikare mva makungu no guhagarika intambara. Ntiyatomoye ahariko kamere k'intambwe yatewe. Libya tuributsa ko iri mu bibazo by'umutekano kuva mu 2011 Muammar Gaddafi yahoze arongoye ico gihugu avanye ku butegetsi.
Fidele Niyongabo na Diane Nininahazwe murakoze kuri aya makuru yo hirya no hino mutugejejeho. Nibutse inshuti zacu ko mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ariko nimudusangiye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho mu rugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka, Nsabimana Calixte uzwi ku izina rya Sankara yarusabye kuzaca inkoni zamba ku bihano yasabiwe n'umushinjacyaha birimo gufungwa burundu. Asumta Kaboye yakurikiranye urubanza.
Niburanisha ryo kuri uyu wa gatatu urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyamuza mahanga n'ibyambukiranya imbibi rwahaye umwanya baregwa kugira ngo bagire icyo bavuga ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha ndetse n'indishyi zasabwe n'abagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu bari ku isonga harimo Nsabimana Calixte, ubushinjacyaha bwasabiwe gufungwa imyaka 25, asobanura ku byavuzwe n'ubushinjacyaha ko yemeye ibyaha aregwa ariko hakaba hari bimwe atemera birimo kuri mutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politike. Bwana Nsabimana yabwira urukiko ko atemera icyaha cyo gushinga umutwe w'ingabo wa FLN yifashishije ikiganiro Lieutenant General Hamada Habimana yagiranye na Shene ya YouTube ya Radio Ubwiyunge ya CNRD, aho agaragaza ko ubutwe w'abarwanyi wa FRN utashinzwe na MLCD kuko washinzwe MLCD y'umunyapolitike Paul Rusesabagina itaravuka. Yakomeje asobanura urukiko ko yinjiye muri FRN ariko ko atigeze agira uruhare rwo kuyishinga kuko yari isanzwe iriho. Nsabimana yagarutse cyane ku cyo yise guhindura inyito z'icyaha aregwa n'ubushinjacyaha birimo n'icyaha cy'ubwicanyi, aho yavuze ku bwicanyi aregwa bwakozwe n'abasirikare ba FRN yemera uruhare rwe nk'umufatanyabikorwa kuko yari umuvugizi wa FRN ndetse akaba na vice president wa MLCD. Yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwamufashe nka gatozi kuri iki cyaha kandi we atarigeze agira umuturage yica. Wunganira Sankara Maitre Moise Nkundabarashi yasobanuye ko umuntu atandirwa icyaha cyabereye aho atarari mu gihe cyabaga. Yasobanuye ko ubwicanyi bwakorewe muri Nyaruguru bwabaye uwo yunganira ari mu birwa bya Komore nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha ko ariho bwamukuye. Ikibazo kindi kizasabwe zibarirwa muri miliyari 2. Wunganira Nsabimana yabwiye urukiko ko hari ibirego byatanzwe n'abaregera indishyi bimwe bidakwiye kwakirwa kuko banyirabyo batatanze amagarama. Umunyamategeko Nkundabarashi yavuze ko ibyasobanuwe n'ababunganira ko ari abakene batabona amafaranga y'amagarama ko byagomba gutangirwa ibimenyetso. Uyu mwunganizi wa Nsabimana yongeyeho ko ibyo abaregera indishyi basaba batabashije kubitangira ibimenyetso usibye kugaragaza urutonde rw'ibyo babuze. Akumvikanisha ko bagombaga kugaragariza urukiko ibimenyetso byerekana ko ibyo babuze byari ibyabo koko. Maitre Nkundabarashi Moise wunganira Nsabimana Kariste yasabye urukiko ko rwazahanisha umukiriya we igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'10. Nsabimana Kariste asoza yabwira urukiko ko yongera gusaba imbabazi abanyarwanda abagizwe n'ingaruka n'ibitero byinyuranye bya FRN ndetse n'umukuru w'igihugu. Yabwira urukiko ko ubuzima bwe buri mu biganza byarwo, arusaba kuzaca inkoni izamba ubwo bazaba bamukatira. Undi wagize icyo avuga ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha ni Heman Nsengimana wasabiwe gufungwa imyaka 20. We yasabye urukiko kutemera ubusabe bw'ubushinjacyaha. Urubanza ruzakomeza kuri uyu wa 4, abaregwa bandi bakomeza gutanga ibisobanuro ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Noneho tujye mu Burundi, naho mu rwego rw'ubucamanza. Imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Germain Rukuki nk'uko mubizi yari yarakatiwe gufungwa imyaka 32 mu 2018 n'urukiko rwa mbere. Yaregwaga ibyaha birimo ibyo kwifatanya n'abashakaga guhiri ku butegetsi, guhungabanya umutekano w'igihugu no kwigomeka ku butegetsi. Urw'ubujurire rwa Ntahangwa i Bujumbura rwabikuyeho rugumishaho iki cyo kwigomeka ku butegetsi rumukatira gufungwa umwaka umwe. Bivuze rero ko agomba guhita asohoka gereza. Mugenzi wacu Venice Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yabibajije avoka wa Germain Rukuki Maître Ildefonse Congera uko yakiriye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire.
Ego twarindiye ko mwanya n'umwanya ashobora kusohera. Turaryohewe mu majambo make.
None kuba kiriya icyaha icyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute?
Bon, twebwe turaba nta byemezo batanze abari bamushengeje. Twebwe tuvuga tuti kumbure. Twe turaba mu bitahanini turaba igihano bamuciriye. Icyo cyaha nacyo naho atabyemezo bagitangiye twe turashima ingingo sentare yafashe.
None ko yari amaze imyaka 4 muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe n'ihazabu 50,000 by'amafaranga y'amarundi, azafungurwa ryari?
Bon, twebwe turindiye ko amenyesha iyo ngingo. Turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bivuze afunzwe igihe kirekire turaza icyo bamukatiye. Turibaza yuko Mateo uko abivuga baca baraba igihe yari amaze, igihe igihano yaronse aciye adonka urubanza rucitse. Hari igihano gito ugereranije n'icyo yari amaze afunzwe, aho baca bamurekura. twize yuko dushamure kwa Leoni yamenyeshwa urubanza ariko twinturangiye turabe yuko mushikiriza amazi udashobora kunguruza iyo ngingo.
Maître Ildefonse Cyongera, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze namwe.
Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaganiraga na Maître Ildefonse Cyongera wunganira rero impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi Germain Rukuki, uko igihano cya Rukuki cyagabanijwe kiva ku myaka 32 kigera ku gifungo cy'umwaka umwe gusa.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi, bamwe mu baturage bahungutse bava mu Rwanda baba muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, bavuga ko babanye neza n'abasangwa ariko bamenyesha ko bafite ikibazo cy'amacumbi kubera ko basanze ingo zabo zarasenyutse cyangwa zarafashwe n'abaturanyi babo. Ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Umutumba wa Burara numwe mu mitumba ya zone Gatare ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Turi mu buraro ku Burundi yakiriye abaherutse guhunguka bavuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko umubano wifashe neza hagati yabo n'abari basigaye kuri uwo mutumba kuva mu mwaka 2015. Bavuga ariko ko bafise ikibazo cy'uburaro kuko bumwe bwarasambutse ubundi bufatwa nabi n'abasigaye ku mitumba.
Cyo nari nsakazi akazi nari nubatse mugabo amabati yose yaratubaguritse kubera umuntu yaciye akiha ntanamuhaye yaciye ayicanamo natitse kuhava cyayicanamo ubu naho imvura yugwa yumusangamo
cyewe naragiye nawe aca ayizamo ariko acaza gutungiramo ingurube atungiramo inkoko atungiramo inkwavu.
Abasangwa bo ku mutumba Burara bavuga ko bakiranye igishika bene wabo baherutse guhunguka. Abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika nabo nyene baremeza ko umubano hagati yabo ari mwiza.
Abaratu nyene bahungutse kabakira turabafasha kubaka ngo twari mu mugambi ko bafasha kugera abacu ngacuka turagenda ngo tugasangira tukicara ku ibare tugasangira tugahana nkuko twaduhana nyene tubana nyene batarahunga. Yego umubano wifashe neza ngaha mu rusasa kabisa nta wini ubuyuni twese nyene turasangira kuko nyene twamye dusangira nyene batarahunga.
Abaherutse guhunguka ku mutumba Burara wa zone Gatare komine Busoni bafise ubwoba ko hamwe imvura yotasura batarasanura izabo bavuga ko bitazoborohera. Basaba gufashishwa ibisakazo abasangwa nabo bakabafasha kubaka ibigega. Aba ni bamwe mu bahungutse bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyangwa nk'umuryango wanjye ikibazo afise ni kuriyumvira yuko twocibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu ariko cyatwiyumvira aho twakora ibintu byo gusakaza nyine bikaca biza ikibazo.
Hari abantu baje kutubaza ngira ngo boba ari bagenzi banyu kugira bazotuvugira imbere. Turababwiye ko nyinshi nta n'amazu bagira, aho basize amazu ni ubusizi nta mazu bagira.
Mu ntwaro mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi baremeza ko umubano uri hagati y'abahunguka n'abasangwa ari mwiza cyane. Musitanteri wa komine Busoni imwe mu makomine agize iyo ntara yakira abahunguka ku bwinshi yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika bishikiye ku mutumba Burara ko atari by'imbeshere uburaro bwabo bahungutse atako bwifashe.
Nivyo uravye nk'umuntu abamaze iminsi atari muhira nk'uburabona abariko baraza bariko bashikira aho bahora babaye mugabo urazi ko nk'amazu bamwe basanga yarabomotse n'abantu bashitse ntibarimye umva ubuzima buca bugora gutangura. Nivyo tuguma duhimiriza abandi basanze kugira babe bari kumwe mugurumva ko uko bigenda kose ubuzima buguma bugorana ku umuntu aje inzu yiye ugasanga yarasambutse ugasanga ntiyarimye umva ko bacha batangura ubuzima bushasha.
Mustanira komine Busoni arahumuriza abariko barahunguka ko ibibazo bafise bizogenda bitorega umuti buke buke, asaba abarongoye baba abasangwa canke abahunguka gushira urukundo imbere.
Twikumwe twese birashoboka tugumana ko nk'abavukana naho bahunze igihugu baragarutse n'abavukanye tuguma dufashanye. Ni nkuko ushobora gusanga n'ubundi yasigaye ngaha ushobora gusanga afise ingorane y'iniriya tugumana ko kugira dufashanye ingorane zibazo nk'izobura. Hariho abazi bakatubwira twebwe turabona ko munsi baduteke turashobora kuronka shitingi ni muturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka tukahimiriza n'abatware kugira bafashe gusanura aho baba barabaye. Ni ikibazo gikomeye mugabo tugumiza kugira turabe ko dushobora kugerageza kugitorera umuti.
Ishyirahamwe HCR ryitaho impunzi ku isi rimenyesha ko intara ziri mu buraruko bw'u Burundi arizo Kirundo, Muyinga na Ngozi zimaze kwakira abahunguka bagera ku 2027 mu kiringo cy'amezi atandatu. Icya kabiri cy'abamaze guhunguka muri izo ntara z'uburaruko bavuye mu gihugu cy'u Rwanda nabo mu ntara ya Kirundo, nkuko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakesha abegereye intwaro muri iyo ntara abivuga.
Desire Tungimana, urakoze.
Bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Dusubiye mu Rwanda, abamotari batwara abagenzi bo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bavuga ko amafaranga y'ubwishingizi bwa moto ari menshi cyane. Barasaba kugabanyirizwa cyane cyane ko muri iki gihe cya virusi ya corona batabasha kwinjiza amafaranga ahagije. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye.
Nishuye hafi 200 muri uyu mwaka. Ako washize ne nishuye 60.
Ni nk'uyu muvandimwe nane gucyo twese tivune
bya 190.
Eh.
Umwaka ushize wari wishyira ngahe?
63,600 gucyo.
Uri kwishyira assurance yangahe?
240.
Abo ni bamwe muri abo bamotari. Bagaragaje ko amafaranga y'ubwishingizi bwa za moto yikubye inshuro zirenga 2 mu gihe kitakika n'umwaka. Aba bamotari bavuga ko ayo mafaranga akabije kuba menshi.
Harimo intera ndende cyane kandi amikoro ikiye cyanone ari makeye n'imikorere ari mikeye.
Nishyuraga amafaranga 185,000. Ubu ngubu bari kutunaniza. Ubu bari kudusaba amafaranga 200,000 kuri moto iri hejuru y'imyaka 5.
Umwe muri abo bamotari yavuze ko imikorere yabo nk'abamotari yabaye mibi. Abo twegeye nabo barashimangira iyo ngingo bakongera ko abamotari bakwiye kugabanyirizwa amafaranga y'ubwishingizi. Bemeza ko imikorere yabo yabangamiwe bikomeye n'icyorezo cya virusi ya corona, kubu noneho byongeye gusubirira urudubi bitewe na gahunda yaguma mu karere no kuba bageze mu ngo zabo ku isaha ya saa moya z'ijoro.
Kuma mu karere nyine uko ari no kuguma mu rugo buriya ubu ngubu nanywera isasi ya 3 maze gukoreramo 2,500
byanze mu muhanda
kano karere buri nakubukira rugendo. Kaba kagizwe n'abava hirya no hino none n'aba mu karere gusa amafaranga ntayo
numva bigira 150,000.
Isiranse kwaga 632 byibura bakagera nka 70 cyangwa se 80.
Aba bamotari bavuga ko nibakomeza kwakurwa bwishingizi bungana gutyo bizarangira akazi kabo gahagaze.
Ku munsi nakuyemo esanse nakuyemo mbega depense zose abaye menshi ntashobora kurenga 2,500. Ngaho kuba kubiri 2,500 ukube n'iminsi 30 y'ukwezi urumva ari amafaranga angahe? Niba ari 75 yinjije mu kwezi nkaba nzabazwa 166,000 na 720 dusanga nta muntu ashobora kuzishyura iyo assurance y'ayo mafaranga. Nibajya mu muhanda udafite assurance
cyane nange ndi mu bantu bagenda vuba cyane ahubwo basezerera ikimotari kuko niba ukoze akazi nta mumaruka kumarira.
Abamotari muri rusange batekereza ko ikompanyi y'ubwishingizi Radiant igamije inyungu z'umurengera ku bamotari kuko bavuga ko ari ikompanyi yegukanye isoko ry'abamotari. Uyu ni umwe muri bo.
radiyati nkaho yadutsindiye none no kubara kwemeze kudufatisha niko nabyita nkangi kubara twara moto y'imyaka 15 sinda kuri manuka bakadushyira ahantu hamwe twese bakashaka kuduka mama amafaranga ariko nabyita kandi nkangi nigenge serimanuka mu buryo bwose bushoboka
saba motari barubuvuye nyine bazamuye iki kibazo kuko no mu mwaka ushize abamotari bamwe mu mujyi wa Kigali babwijwe rya America icyo kibazo nyamara ariko societe radiyati yatangarije ijwi rya America kuri uyu wa gatatu ko nayo iri guhomba bikabije bitewe no kwishyura abagizweho ingaruka n'impanuka kaza abamotari ko ariyo mpamvu andi makompanyi adashishikazwa n'ubwishingizi bwa za moto ko ariyo mpamvu nayo yabuzamuye kandi ko n'ubundi ayo mafaranga y'ubwishingizi akiri make cyane uyu ni Solange Muteteri ushinzwe ijyanye n'impanuka muri Radiant
ni igiciro twashyizeho ntabwo twavuga ngo kirahagije kugira ngo kibashe kuba twabasha kwishyura impanuka abamotari bakora
nta moto nshaka iri 158
yagombye kugeza ku 300,000 turi kuri 360%
nduga ngo ni ibihombo byarabaye umurengera birenga n'urwego rw'100%
yewe rwose ifunga umuntu ku buryo tumwishyura miliyoni 90 miliyoni 40 turabafite abo muri iyi minsi turi kwishyura miliyoni 40, 39, 28.
Muteteri yongeyeho ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu kwa kane uyu mwaka iyi sosiyete ifite kuri ubu bwishingizi bwa za moto zirenga 2,026 yagize igihombo cya miliyari 5 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda gikomoka ku mpanuka za moto gusa abamotari bo ntibemeranye na Radiant ku byerekeye impanuka kuko bavuga ko mbere bishyuraga amafaranga make kandi n'ubundi impanuka zarabaga mu gihe Radiant ivuga ko impanuka zabaye muri icyo gihe bishyuraga make arizo zakomeje kubereka ko bakwiye kuzamura igiciro cy'ubwishingizi twamenye ko hari abamotari bananiwe kwishyura ubwo bwishingizi bagatwara moto nta bwishingizi abo bazwi ku izina ry'inyeshyamba nubwo tutamenye umubare wabo Jean Baptiste ndabananiye ijwi rya Amerika irubavu
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru naha ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye mukomeze rero mugubwe na gahunda za radio yanyu. Umugoroba mwiza murakarama.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.